mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio y'ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngikoremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwe mutwumva muri mu Rwanda. Turi kandi live ku isi hose kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook ni VOA radio yacu
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami rya ONU ryitamagara abantu ku isi OMS ritangaza ko ku mwaka utasha abana bari munsi y'imyaka 5 barenga umuriyoni ku isi yose bahitanwa n'indwara zishobora gukingirwa n'incanco zitandukanye. OMS ibandanye ivuga ko ibihugu bitari bike muri Afurika vyateye intambwe mu guhurumbira incanco arizo nkingo mu gihugu cy'u Rwanda, naho hari akagihaze kuko usivye ko hari abatarazihurumbira hari nabo kuzironka bigora bivanye na mikoro make. Kuva ejo ku munsi wa kabiri kugera kwa gatanu w'inondwi Burundi buri mundwi nyafrika yitiriwe urucanco Semaine Africaine de Vaccination, n'indwi ico gihugu cafatikanije niyahariwe amagara meza y'umwana na nyina. Muri rusange rero muri isanga rero y'ino munsi turagaruka ku kamaro k'urucanco canke urukingo haba ku mwana canke ku muntu akuze. Intambwe Burundi bugeze ko mu gutanga incanco n'intambamyi zicibonekeza nimba zihari. Umutumire twabatumiriye kugira ngo dusangire ikiyago no munsi ni Dr Olivier Nijimbere atwara umugambi w'igihugu jejwe iby'incanco mu Burundi, PEV, Programme Elargi de Vaccination. Dr Olivier Nijimbere, mwiriwe kandi ikaze ku ijwi rya Amerika, mwakoze no kuduha kano kanya ngo tuyage.
Murakoze, turabahaye, mwiriwe natwe.
Akabazo ka mbere, mubanze mutubwire gato ivyinondwi murimwo ibikorwa bitandukanye n'ivyahe biko bikoregwa mu yahe mihingo itandukanye y'igihugu cy'u Burundi.
Murakoze, ego nkuko mwatangwe mubishikiriza kuva itariki 25 gushika itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu mu gihugu cyacu twaratunganijwe indwi yahariwe urucanco muri Afurika. Tukaba twashimye yuko tuyihimbariza hamwe n'indwi yahariwe amagara meza ku muvyeyi n'ibibondo. Ibikorwa rero bitunganijwe hariho ahatekanijwe yuko umwana wese yoba yaracerewe incanco canke atazironkejwe ku rugero rwiza azoshobora kuzironswa. Hanyuma abana bafise hagati yo kuva ku mezi atandatu gushika ku batarakwiza imyaka 5 bakazoronswa amama ya vitamine A. Harateganijwe kandi yuko abana bose kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 14 bazoronswa ikinini albendazole gikinga indwara z'inzoka zo mu nda. Cyo kimwe kandi no kuba kenyezi bibungenze kuva ku bafise imbanyi y'amezi 4 nabo nyene bakazoronswa icyo kinini cya albendazole.
Tuve muri ivyo vyondwi rero tuje mu rucanco muri rusangi mu gihugu c'u Burundi. Incanco zihari zingana gute? Duhere ku bana hama duhave dutandukira n'abakuze.
Ego aha mu gihugu cyacu c'u Burundi turamaze gutera intambwe ishimishije. Kuko igihugu cyacu no bahoti kimaze gutera imbere kuko abana umwana aronswa incanco kuva kivuka. Hanyuma agaheza akaronswa izindi ncanco yafise ukwezi n'inusu, agasubira akaronswa incanco ku mezi 2 n'inusu, ku mezi 3 n'inusu, akaronswa kandi incancu yakwijina amezi 9 ariko kandi rero ino mu gihusha cyo Burundi arasubira kandi akaronswa incancu yafise umwaka n'inusu
izo ncancu aronswa kuri iyo myaka ahanini muri rusange ingwara bari kora kingirwa n'inkiza
ahanini dukinga ingwara duherengira ngo ku mwana akivuka turamukingira ingwara y'igituntu tukamukingira n'ingwara y'ubukangwe hanyuma nkuko nabivuze ku yakwije ukwezi n'inusu tuheza tukamukingira kandi turamuha ubwoko butandukanye bw'incancu zimukingira ingwara y'ibigoga ingwara ya rudadaza ingwara y'inkoro yakanira akaronso kandi rero cancu umukingira ingwara za hepatite n'izindi zitera umusonga aho hose kandi araronswa n'urucancu rugira kabiri kuva rwa mbere rumukingira indwara y'ubukangwe n'izo ncancu yaheza agasubira akaronswa ku mezi 2.5 ku mezi 3.5 hanyuma araronswa kandi n'urundi rucancu rukinga cyane cyane zijya indwara zo gucibwamo ku bana hanyuma rero ku mezi 9 tugaheza tukamukingira indwara y'agasama na ribeore ari nazo kandi aheza agasubira akaronswa urundi rucancu rugira kabiri yakwije umwaka n'inusu muri icyo gihe kandi araheza tukamukingira tukamuha urundi rucancu rugira kane rumukingira indwara y'ibigoga yadadaza hamwe n'inkoro yakanira
yego murakoze cyane gose Dr. Olivier Nijimbere imbere yo kumuca mutubwira incancu zitegekanije naho ku bakuru reka tubanze twakire bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bari ku murongo wa telefone Cedric Kikadze
ego nabizena ramutse n'amakuru
mwiriwe uhererehe
yemereye Kampala
Uganda kibazo canke intererano kwa Dr. Olivier Nijimbere aramutswa peve mu gihugu cy'u Burundi
ego mbanje kuramutsa docteur hama jewe inagomba kumubaza ko abantu bakugwizinjaje ariko baragira ziva ku myaka ingahe ko abantu bakubambiye ko abantu bakuru baba bayimwo aho ndavuga nk'abarenga nk'imyaka nk'imyaka nka 15 kuduga ego
murakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cya Uganda ego Dr. Cedric abaje akabazo twari kubaza abakuru nabo inkingo baronswa arizo ncancu nizahe ni itegeko bakazironswa ku myaka ya kanga inga
ego murakoze arakoze Cedric kibazo cyiza abaje nagumana menyesha yuko dufatiye ukiranga misi cya misi yose dusanzwe dukoresha mu gucandaga ugushika utwebwe dushandaga abana batarashikana imyaka 2 nuko narimeje kubivuga ariko ngira ngo muri kazoza niho tuzoheza tugatandukira n'iyindi migwi duhereye nko ku bafite imyaka hagati y'ine cyangwa 7 hariho n'urundi rucanja rutekanijwe kubana bazafite hagati y'imyaka 9 n'imyaka 14 ariko ubu izo ncancu ntituratangura kuzikoresha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko dufatiye ku yindwi rero turiko turahimbaza indwi hariwe rucancu muri Afurika twashimye guhimbariza hamwe n'indwi hariwe magara y'umubyeyi n'ibibondo hariho ibyo navuze turiko turatanga ariko si ncancu erana bivuze yuko nk'abana bari hagati y'umwaka n'imyaka 14 bariko bararonswa ikinini cya albendazole nico kugira ngo nico kugira ngo dukinge cyangwa tuvure inzoka zo munda ariko si urucanjo
none ga muganga nk'izo ncanjo muvuze zitariko ziratangwa mu gihugu cy'u Burundi hari ico byica hama ni kwereka zitariko ziratangwa byari bitekanije ko zitangwa
murakoze gushika ubu tubwo yuko mu Burundi mbere tumaze gutera intambwe nini cyane ufatiye ku mugabane wa Afrika kujyanye no gutanguza incancu zishasha twisunga rero umugambi n'umugambi navuga wa w'umugabane wa Afrika mbere ni n'umugambi w'isi yose mujyanye n'incancu aho kuva mu mwaka w'2014 gushika mu mwaka w'2020 hariho urutonde rw'incancu zitekanije kutuzadiraja mu kirangamisi bukebuke ubu rero navuga ati turacyari mu mwanya mwiza ntiharengerana ariko bikaba ari ibikorwa bisaba yuko tuba twabyiteguriye neza na cyane cyane mu bijyanye n'ishobore kuboneka
Innocent ikaze nawe
Siko ndabu mbongo.
Uherere yehe.
Aro?
Uherere yehe.
Ndika mkanyoshe nukitaka cha mchombo.
Ikibazo changine rera no kwa Dr. Olivier Nijimbere.
Kome kukenda abana ichancho nicho. Nchane chane baba wakwe kukenda wose abana abashikanye amezi minani wose bakabake ingira. Agati ama na cyane cyane muri ibi bihe harimo indwara nyinshi zijyaduka nkabona na epra yose bya muteye imiti bakatabara bakita kugira yuko batabara kwanya indwara hano mu gihugu bakatabara bahimiriza n'ababyeyi baba bajyana ko kumaze mu mwaka kabije bari bwiza kiye duhenda. Yego,
urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Niko namwe mu rakoze cyane kutwibuka kandi kwama mukeze kamwe.
Ugira umunsi mwiza. Ego. Ego muganga, urumvise ibyumviro vya Olivier vya Innocent ari nkamwe boza baracandaga kenshi gusumba uko biri ivyo bavyiza nibishoboka. Yagarutse n'ikintu c'urukingo rwa Ebola mu gihugu c'u Burundi, ugo rukingo bararuhabwa.
Murakoze, reka tumushimire Innocent mukanyosha na cyane cyane ku ntererano aterereye. Yavuze ikintu gihambaye cyane cyo guhimiriza ababyeyi kugira ngo ntihagire n'umwe asigara inyuma. Ni nabyo natwe dusaba kugira ngo ntihagire umubyeyi n'umwe asigara inyuma mu gujyana umwana kumucandagisha. Novuga nti mu Burundi turamaze gutera intambwe, ariko hashibonekeza abana bataronzwe incanco ku gihe, cyangwa mbere ugasanga hariho n'abana baziroronkejwe neza. Tugashaka dufata rero kano kanya kugira ngo duhimirize natwe ababyeyi baze baribuka kuja gucandagisha abana, kuko birafasha mu kubakingira impfu, kandi ari impfu zoshobora gukingwa biciye mu bijanye no gucandaga ibibondo. Hanyuma kuciyumvira yashikirije cy'uko twobikora kenshi nka gatatu ni byiza, ahubwo mbere twebwe novuga ntitubikora gusumbuka, kuko mu kirangaminsi cya minsi yose ntitwigera duhagarika. Abana rero bararonzwa incanco igihe cyose bazikeneye. Niyo umwana yaronkeje urucanco baramuha n'itariki azogarukirako kugira ngo abandanye aronzwa incanco ntagire na rumwe asimba. Ibi bikorwa gusa nuko tuvuga ati ni nk'amasekeza tuziko turatunganya kugira ngo n'umwe wese yoba yataronkeje incanco aronke akaryo. Turahita rero tukabitunganya kabiri mu mwaka, ariko ibi biza gusahiriza ibijyanye no gucandaga bikorwa minsi yose ku mavuriro no ku masante de sante ari mu gihugu cyose.
Hama ikibazo naco cuko hari urukingo rwa Ebola igihugu cy'u Burundi cura gifise muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twarumvise ko urwo rukingo batanguye kuza bararutanga.
Murakoze. No mu bijyanye no gukinga iyi ndwara ikiza Ebola, tugize iminsi twumva yuko cyagisubije aha hakudera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nino mu Burundi rero turafise umugambi wo gukinga, ni umugambi wiyaguye urimo ibijyanye no guhimiriza, ibijyanye no kurondera ibikoresho no gupima mu gihe hoba habonetse nk'uwo biketse ko bafise iyo ndwara. Ariko kandi rero no mu minsi ya vuba turatekanya kandi yuko tuzoheza tugacandaga duhereye cyane 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 ku bantu be twovuga ba bo babangamirwa gusumba abandi. Aha turiko dushatse kuvuga nk'abasanzwe bakora mu mavuriro canke abasanzwe bagejeje gucungera ibijyanye n'iyo ndwara ya Ebola ku mipaka, hamwe n'abandi bose baronkeje inyigisho kugira ngo bazofashe mu gihe buboneka nk'umuntu yabagwaye iyo ndwara. Abo rero nibo tuzobanza gutangurirako, biko birategurwa neza dufatikanijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi. Tuzoheza rero turonka akanya n'akaryo kiyaguye kubisigura neza ingene bizaba bitunganijwe.
Murakoze cane gose Dr. Olivier Nijimbere. Ikiganiro ni muri Isanga. Turiko turagaruka ku vyerekeye urucanco arizo nkingo mu rurimi rw'ikinyarwanda. Turafise Méthode ku murongo wa telefone. Méthode, turi kumwe? Méthode, uratwumva?
Ndabumva gatanu kuri gatanu.
Urakoze kandi uratwihanganiye, twagutebeje ku murongo wa telefone. Uherere he Méthode?
Ndi mu Burundi igitega.
Igitega.
Neza na neza niho.
Yego. Nakabazo canke n'intererano?
n'intererano nari mfite nagomba gutanga
duga ku ijambo
ego murakoze donke intererano yanje nagomba novuga ni nko gusaba no guterera nagomba manje mbwire uwo muganga mwatumiye ko donke mwagize neza kuko hari byinshi aza gusigurira abantu aza kumva kandi biza kubafasha rero intererano yanjye nagomba ndamusabe yuko ntajya bateguye nkuru cancho urucancho hari injanjo ishobora gusanga ego umwana avutse agenda arazihabwa nyene bivanye n'amezi ku mezi ndashaka rero baze bategure nk'ikintu bame batanga nk'ama information bategure nk'ikiganiro nk'uko mwabikoze cyame gica nko ku radio bigisha abantu ingaruka mbize zerekana zishobora gushikira umuntu atacandazwe cyangwa atarose incandago zose hanyuma birashobora no gushika yuko ashobora nko gutanga urucanco abantu batasiguriwe neza neza ubwo rucanco agacyaba abandi bantu bakwiragiza ibihuha by'uko ubwo rucanco bo baruje nko kubakigiza cyangwa iki ibyo ndabikuraho merereye byarigeze gushika hari mu mwaka wa 2018 zari tariki 9 zo ku 12 aho mu Burundi hari ko aratangwa urucanco rwa mugiga ku bantu batarashikana imyaka 30 cyo byarashitse nko kwishura aho nari merereye abanyeshuri barareka kuja kugwiteza bakavuga ngo kugo rucanco ngo nugomba ngo kubabuza ngo kuvyara ngo kubera iki ngo bahitamwe ngo gwaruka ngo batarakwiza imyaka 30 oro ntivyari byo nabandi bantu bahimba ibinyoma bakaci babikwiragiza mu gwaruka bagaca banka kuja gufata ugo rucanco rero imbere yo gutanga urucanco ndashaka baze babanze babikwiragize mu bantu donge ariho batanga nka publicite ku radio mugabyo publicite n'ibihagize baba bakwiye gutegura nk'inama haba bakigisha abantu benshi biraba cyangwa bagategura ikiganiro ku radio kuko umwe mwabigize mu kadumuro tugashikiriza ivyumviro byacu
urakoze uri metode ugira umusimiza
yego namwe murakize neza kuduhamagara
yego Dr. Olivier Nijimbere murumvise harimo intererano mugabo harimo n'amakenga kutubazo twa metode aherere mu ntara ya Gitega sinzi ko mwohera ku cambere aho yasaba ko huboneka ibiganiro byinshi mukora mwebwe nyene mugacisha ku maradio kugira ngo musigure ivyerekeye incancu
yego leka tumushimire metode ku ntererano nibyo mbere dushimira namwebwe kuko nkinyishi mu muhaye kuko mwashe kudutumira kugira ngo dushobore guhanahana ivyiyumviro ku bijyanye n'urucanco ego nk'uko rero yabisabye nivyo natwebwe mu nteguro twaragize ikiganiro n'abamenyeshamakuru kugira ngo badufashe gushikana ijwi kure hariho n'amanama menshi twagiye turatunganya ku nzego zose haba ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara twashyitse mbere no ku rwego rwo ku mutumba aho n'abaremesha kiyaga basanzwe badufasha mu bikorwa bya misi yose bashigikiwe n'abakuru b'imitumba n'abaronko ya makatsi nabo nyine baronkejwe inyigisho kugira ngo bashobore kudufasha guhimiriza ku nzu ku nzu baranadufashije cyane mbere no mu guharura abana abana batarakwiza imyaka 5 kugira ngo dushobore kuronka n'igitigiri cy'abana bamaze kuronka incanco ku gihe turonke n'igitigiri cy'abana baba barasimbye cyangwa bataronkejwe incanco kugira rushimishije ni ukuvuga ko rero ibyiyumviro yaduhaye ni byiza cyane rwose tuzaza tubandanye tubishimangira no mu bindi bikorwa bizaza birakurikira ariko na cyane cyane ni uko ahanini tuba dushaka kandi yuko n'abamesha kiyago badufasha kuko bo babegereye abene gihugu bagaheza bagaca kunzu kugira ngo badufashe gusigura no guhimiriza na cyane cyane basanze ariyo nk'umwana ataronkeje incanco baraheza bakamuhimiriza mbere rimwe rimwe bakamuherekeza gushika aronkeje incanco ku mavuriro
none ga muganga kuri
turwanye n'ivyo bihuha kuko ibihuha burya nko muri iki gihe ntibyabonetse cyane ariko nivyo bura nico gituma tuvuga tuti batsi badufasha bose rero guhimiriza kugira ngo ntihagira bikika mukiza ngo bashiremo ibihuha kandi tuzi neza akamaro k'urucanco mu gihugu cyacu mbere no ku isi yose
mugabo naho muvuga ngo ntivyibonekeje muri kahise nkuko yabivuze hari hivyo vya mugiga hariho nibindi bihuha muri kahise byigeze kuba binibonekeza na cyane cyane nkiyo hegereje nk'igihe cy'amatora canke kindi gihe kindi ugasanga urucancu rukomeje kuvugwa mu byinshi havuga ngo rurashobora kukuza kuvyara haravuga ngo rushobora kuza gutera ingorane muri kazoza ivyo bihuha muraheza mukabikorera ko gute hariho nibica mu mashengero amwamwe aho twotanga nk'akaroko kumwigemeze byangenda kumana we awuza abayoboke biwe kutaronswa izo ncancu mukorana gute n'abajeje intwaro amadini n'abandi bose kugira ngo ubutumwa butange buze ari bumwe
murakoze ego muri kahise haragiye haravugwa ibihuha ngo tugakorana n'abajeje intwaro mbere n'abarongoye amashengero baradufasha cyane kugira ngo ubutumwa bwiza bariko butangwa na cyane cyane nk'igihe tuba twimirije amasekeza nk'aya turaheza tugacisha amatangazo mu mashengero yose mu gihugu cyose kugira ngo abemera Imana abende gihugu bose bashobore kuronswa ubutumwa cy'abayoboke baze biya nibyo hariyo icigwa cyakoze mu mwaka weze cyerekanye neza yuko abayoboke baze bya batitabira urucancu aho rero turaheza tugahimiriza kugira ngo inzego zose zidufashe guhimiriza kugira ngo dusigure akamaro k'urucancu twerekane k'urucancu uko bawe twavuga tuti kubera urucancu hari indwara nyinshi cyane rwose ubu tutakibonekeza kubera urucancu ariko ni indwara muri kahise zahitanye abana kuko urwo rucancu ruheza rukagabanya cyane umurindi w'impfu cyane cyane ku bana bakiri bato abana bari munsi y'imyaka ibiri ndetse mbere n'abana bari munsi batarakwiza imyaka itanu.
Murakoze cyane rwose Dr Olivier Nije mbere kuri izo nsiguro. Ku yindi murongo wa telefone hariko André Ikadze. Turaho turashima akabazo canke intererano.
Ni kwa namba ya André Kimbuka ndi hano muri Repubulika ya Demokrasia ya Kongo mu ntara ya Nigeria. Mu by'ukuri mwagize neza kubitumira no kubereza ijambo muri iki kiganiro kugira ngo tugeze ibitekerezo byacu ku bakumva yaba abari muri Congo, mu Burundi nanga mu Rwanda reka na mbere y'umwanya wo kubasubiza. Hari igitekerezo nari mfite cyo kuza gusubira abantu no kubashishikariza gutanga uburenganzira ku bana ngo babone urukingo n'ingirakamaro. Ukuri usanga umwana ukingiwe ataba uburwayi aba afite ubudahangarwa mu mubiri we, ntabwo uburwayi ubwo aribwo bwose bugaragara kubumara ku buzima bwe. Usanga hari indwara z'ibyorezo, hari hari igitsike kuko umubiri uba ufite abasirikari bongereye ingufu, bongereye imbaraga. Iyo bari cyane cyane n'indwara y'imbaraga ikijyanye na muzika, ikijyanye n'isheni n'izindi zitanga cyane kandi iwacu mu karere turimo kuvugira ni ahantu hitwa Ibicuro. Umwana ukingiwe usanga ko malariya kugirango azabibyare ayifate ari ibintu bitoroshye, nta n'ubwo yaba indwara zitandukanye. Usanga ko umwana ukingiwe afite ubudahangarwa bumwe budasanzwe, ubona ko umwana rero bisaba ko bariya bantu mu kanya ubwo bavugana na bene mugenzi wacu uye muri iki gihe nanjye ku murongo wa telefone wenda niba nanyumva ntakumbiri kuko hari bamwe mu bigisha abantu bagasa nabo basengesha kuri iyi gahunda ngo bayemere ko ari igihugu bakabahereza n'igisho ngo asubire kugara mu rubyaro kuza kugukosora Imana mu byo yakoze ndetse abakera bo bakirirwaga bate ayo nta mwigisha ibintu kandi ukagira aho shingiye kuko igenda rihinduka igahinduka n'amateka yabo. Urabona mu minsi ya mbere umusaza w'umwana ngo yarwaye yarari nakayiseri bishyushya n'ibindi ntabyo byagaragaraga kuko ibintu birasanzwe n'ibintu biragiye bizamuka iterambere rirakomeje n'igihe rirangiritse. Niyo mpamvu buri wese wumva radiyo y'Amerika muri aka kanya nanga n'umukunzi w'ikiganiro uri kugera ko urubuga rwanjye
urakoze urakoze cyane ugire umunsi mwiza. Urakoze kuri izo ntererano. Turase na Simeo kuri undi murongo wa telefone. Simeo Ikadze nawe
ego jena ari kibazo ibintu nashaka kubaza
duga ku ijambo uhererehe ga Simeo
yewe ndi Bujumbura.
Duga ku ijambo
ego ikibazo nari mfitandere iyo bishitse umuntu akagwara indwara imwe muri izo aba yara abatakingiwe birashoboka ko avugwa ku buryo itazongera kumufata mbega muri uwo mwanya arashobora guca ayikingirwa kibazo cya kabiri nacyo mbega birashika ko umuntu yaronse icyanco zose zitegerezwa gutangwa kuri izo ndwara zisanga zikingirwa murantunga toya birashika ko umuntu yaronse icyanco zose zitegereza gutangwa agwara
kandi yazirose
ego ndasabandanye muri icyo gihe biba byagenze gute kandi aba yarazikingiwe
urakoze kugira umunsi mwiza Simeo
ego murakoze cyane
Dr. Olivier Nijembere murumvise utubazo twa Simeo mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura
ego reka tumushimire na Simeo ku bibazo abajije yabajije ati bega birashobora gushika iyo umuntu atakingiwe yagwaye indwara atakingiwe ko ashobora kuvugwa ego nibyo nk'uko twabivuze izi nshanjo nizo gukinga bisigura rero yuko iyo umuntu atakingiwe bikwiye ntaba yakingiwe nyine birashika rero akakwara izo ndwara ariko icyo namenyesha ni uko izi ndwara ntitwifuza yuko abantu bodushyira hagati kugira ngo bagware kuko ahubwo twifuza gukinga kugira ngo ntihagire n'umwe agwara niyo rero dukinze hariho ibice tutarabishikana naho nyine dushatse tuvuga tuti nibyo utaronkeje incanco ku rwego rwiwe ntabakingiwe bikwiye ariko no ku rwego rw'abantu bose nabo nyine ntibabakingiwe bikwiye byumvikana rero yuko iyo na cyane cyane nk'iyo tutarakwiza nk'ibice nka 80 cyangwa 85% kwijana by'abakingiwe ni ukuvuga yuko n'abantu muri rusange ntibaba bakingiwe neza wa mwana rero atacandazwe arashobora kurwara izo ndwara hanyuma agahaba yandukira n'abandi kuko murumva yuko n'abandi bose muri rusange bataba bakingiwe neza ariko iyo bishitse akagwara aravugwa mugabo ntitwibagire yuko zijya ngwara burya zirashobora no gutuma abana bahasiga ubuzima kubera batakingiwe hanyuma koko birashobora kumuvura
hanyuma iyo yamaze kugwara iyo ngwara mu gihe atarakingirwa akaja kwikingira yamaze kuyigwara ni ngwara ishobora kuzokwama igaruka kuko yari yikingiye yaratevye canke ugo rukingo ruca rutuma muri kazoza bitazosubira
angira ngo twotandukanya incanco zimwe zimwe hariho nk'urucanco iyo ruronkejwe ruba rugukingiye burundu ariko hariho incanco n'ubundi bisaba ko umwana aronswa inshuro nyinshi nico gituma mubona nk'uwariho nk'incanco zihabwa abana kuva bakivuka bagasubira bakazironswa inshuro zitatu batarakwiza umwaka mbere hariho n'urwo rucanco rutanga ku mwaka n'inusu ni ukuvuga ko tuba turiko dutanga yamaze umugabo kugira ngo dukomeze umubiri wiwe dukomeze umubiri wiwe iyo rero bishitse akagwara tuca tumuvura nk'urwaye nk'undi wese agwaye kuko urumva ibijyanye no gukinga byo ntibiba byasenze kuko ntaba yarakingiwe icyo gihe baraheza bakamuvura nyine bisanzwe kuko aba yamaze gushikira indwara
hari akandi kabazo babajije ngo bigenda gute kugira ngo umuntu abe yarikingiye kandi akabikurikiza kuri ya myaka yose mwavuga ku mezi angahe akagaruka agasubira ku mwaka agasubira ariko nubwo urwo rucanco yaruhawe ugasanga iyo ndwara iramufasha
ego murakoze kuri iki kibazo naco ico no bamenyesha cyo nuko iyo abana bakingiwe neza ku rugero rushimishije ubwa mbere na mbere hoho umwana ubwiwe abakingiwe nizo twobita mu gifaransa immunité individuelle hanyuma iyo naho ibitigiri bihagije kugwe muri rusangi ni kuvuga immunité collective muri ico gihe ni hamwe duca dusanga igihugu cyose cyakingiwe abantu ntibaheza ngo bagware ariko rero iyo byashitse tugasanga naho umwana aba yakingiwe ku rwego rwiwe icyo nise immunité individuelle ariko ugasanga muri rusange abantu ntibicandagisha bikwiye muri ico gihe murumva yuko imunite collective ntibikwiye birashobora gushika rero umwana yaracandaza akanduzwa n'abandi cyane cyane bamwe batacandazwe nibo bashobora kumwanduza n'aba yarakingiwe ariko muri ico gihe wewe kubera aba yarakingiwe ntaheza ngo ababare cyangwa ngo arembe nka kujya kuba yagwaye atakingiwe birashobora gushika ariko nibiharuro bitoye cyane rwose bishobora gushika ariko naho nyine ntaheza ngo arembe acatora mitenza agacakira mbere atanatevye ariho rero n'ikindi gice kigira kabiri bishobora gushika ugasanga umwana yarakingiwe hanyuma kubera ibyo nyine navuze bya immunity collective itaba ikwiye bigashika ugasanga ariho nk'akarorero nk'ibijanye n'ingwara y'ubukango birashobora gushika n'ubucanzo bwo nyine rukamutera ingorane ariko muri icyo gihe naho nyine ntibiheza ngo byibonekeze cyane rwose nk'umuntu aba atakingiwe mu majambo make rero dusaba yuko ubwa mbere umwana wese yoronzwa incanco zose kandi ku gihe ariko kandi muri rusange abantu bakitabira cyane ibijyanye n'incanco kugira ngo dushikire rwa rwego tuba dukingiye igihugu cyose nibyo twifuza na cyane cyane tugakurikiza mbere n'umugambi w'umugabane wa Afurika ari umugambi udusaba yuko n'imiburiburi ku rwego rw'igihugu tuba twashikiriye nk'ibice nka 90% by'abana bose bakaba bacandazwe neza muri icyo gihe niho tuba tuvuga tuti igihugu cyose kirakingiwe n'abana bose barakingiwe.
Unyimugeze kugwaha urugero ga muganga ngaho mu Burundi kuri ibyo bice 90%.
Ahiwacu mu Burundi ibiharuro birashimishije kuko dufatiye nko kucigwa kimwe cya magikorwa ku myaka 5 iheze cyakozwe mu mwaka wa 2016 na 17 birerekana neza yuko abarenga ibice 85% baronkejwe incanco zose kandi ku gihe muntu bayo ko tuko turegereza cyane cy'itiri cya 90%.
Hama ivyo bitanu ku ijana canke abo 15 abo nyereka tubashemo kuko babaye ijana ku ijana vyo bavyiza gusumba mwasanze muri ivyo vyigwa ari giki kibatangira.
Ego nkuko mubivuze twebwe twifuza yuko mbere n'ibyo bice 90% twobirenza mbere bibaye ngombwa tugashikana n'ibice 100% kuko nta mwana yotegereje gusigara inyuma. Ibituma nabyo ngira ngo tuje dufatira nko kucigwa twakoze mu mwaka wa 2018 cyarerekanye neza yuko hariho abana hacyari abana n'ibyo bataronzwe incanco ku gihe hariho mbere n'abana batadironswa twovuga nk'akarorero nk'aba bayoboke aba bayoboke ba Zebia icyo kigo cyarekanye neza yuko bataronzwe incanco mbere ntibanabyumva na gato. Hariho kandi rero n'iyindi migwi y'aba nkabo bita basohoke nabo nyine usanga batitaho cyane batitaho ibijyanye no gucandagisha abana.
Yego reka turagaruka ku bindi bya bituma icu kibazo uretse uyo murwi wabe wafise imyemerere ibabuza kudafata incanco ariko tubanze twakire Joshua ku yindi murongo wa telefone. Joshua ikaze yego uherereye Joshua?
Yego
uherereye
Fred uherereye mu Burundi Igitega.
Igitega nakabazo canke intererano
sa
ni kibazo canke intererano
ni kibazo
nduga kwijamba
none umwana akiri muto urya kivuka bamucandagisha tiye iminsi nga ego nife nashaka kubaza numve.
Urakoze urashobora kuguma ku murongo wa telefone muganga rero agacishije ko ariko twibutse ko FM z'i Burundi bazitwatse mu kurindira ko bazidusubiza Dr Olivier hariho basi bigora gukurikirana ikiganiro ugasanga nk'ivyo mwavuze ntibaba babyumvise mu mwishura kukabazo tukimutse ku murongo wa telefone kuko kuri FM tutariko turumvikana mu ntara ya Gitega.
Yego ni cyako turatumva neza mu bisanzwe nengo harimo akantu kagize
reka docteur agusubize rero. Ego muganga mwe musubiza Joshua kiri ku murongo wa telefone.
Ego nari nabivuze yuko umwana akivuka acaronswa urucanco ubwo nyine hariho urucanco rumukingira indwara y'igituntu hakaba n'urucanco rumukingira indwara y'ubukangwe izo zose zirashatironswa akivuka hanyuma akazobandanya akurikiza ikirangamisi nk'uko twagiye ivugaga, maze kwiza ukwezi n'inusu, amezi abiri n'inusu, amezi atatu n'inusu, ku mezi icyenda hamwe no ku mwaka n'inusu.
Yego, murakoze cyane rwose. Joshua watahuye?
Yego, nayego, murakoze cyane, nabyumvise.
Yego, ubwire umunsi mwiza.
Ego namwe.
Ego ijuki ya Mike Washington disi mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti bakunzi bacu baba dusamiye mu kiganiro tugeze kure canke abandi mwadukurikiye, kuko tuzi ko dufite ikibazo cha FM mu gihugu cy'u Burundi. Abakeneye kumva ibiganiro byacu bitandukanye, byaba makuru canke ibindi biganiro, mushaka kuvyumvaho ikibiriraho kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu nku akaburungu com nka kino kiganiro mucamuja ahanditse muri Isanga. Mushaka kucumva ikibiriraho canke giheze mugasura kucumva cyose uko gikwiye. Rashid kaze nawe. Rashid uratwumva?
Umva amahoro he yoye.
Amahoro uherere he? Rashid? Rashid? Ego turakumva uherere he Rashid? Turakumva twebwe.
Jemirenga Maskati nga muri Oman.
Muri Oman. Havugwa make muri Oman Rashid.
Ino na marutwa, ino na marutwa chima chane gose. Ego.
Na kabazo changine lera no?
Kwegea umvaye harugu andiko tuwa hapo nyurutu shikirino kumunu zenye kumuruka bumenye. Mgao nituwa mmenye ungine kwa soto kwa andiko. Rufuga yuko ngo atamukozi nga tisura kupayo ibu chumrango ingira nga mga 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 mga
mga
mga mga mga mga mga mga
mga mga mga mga
umukozi wari wese umuntu wese ngo dafite visa y'akazi ngo narungu ntabwo ngo azoshora kwinjira ngo kuri ngo yinjwa afata ngo afatire ibihugu by'abarabu. Umva twenyumva twarabuze iyo urwanda rwavuye twarabuze twarabaragiye turabura na kimwe.
Hashide urumva ko tugiye mu byo tutarimo mugabo kuko twari mu by'incancu, ariko iyo nkuru kuyiduhaye reka tuzoyikorereko.
Ego basi mudumu hamagara kundi mose.
Ndeka muhinga bw'ivyuma tubasabe bagumane iyo nimero yawe turaza kugerageza kukuvugana nawe utubwire uko vyifashe. Ariko incancu ngaho muri Oman naho vyifashe gute? Kuko hari habarundi bariyo abenshi bagenda gukora muri ubwo buryo uri kuravuga bwa ugemeca nk'utemewe abarundi n'abanyarwanda. Abana bahora candagwa muri tabiri incancu.
Watwebwe mbisanzwe hari incanzo yonsantino twebwe umva nabanyine bimvuta bino niho abadija ko twumva twebwe ntabwo badutumira twebwe.
Ntibatumira gute? Amakuru ntimuyaronka ko ziriko ziratangwa canke umwana akivuka ntibaheza ngo bamucandage?
Umwana niho aracandagwa kuko baratse incanzo z'iwabo nyine babahereza bo nyine abana babo gusa ku mezi icenda kumukusa ku mezi icumi. Yego.
Yeah. Urakoze cyane Rashid, turaza kongera kuvugana kuri ico kibazo.
Naam.
Muganga Olivier harakantu Rashid avuze kaca kantu mano babaza avuze ngo ngaha ngo baratanga incancu zabo ngo kumezi na meza yanaye. Buriya incancu ku isi ni zimwe. Umwana w'i Burundi kwa candagwa niko muri America candagwa niko muri Oman candagwa. Uguru cancu rubari rumwe canke bivana n'igihugu cyacu cyo cyose n'ingwara zivuga muri ico gihugu.
Ego ibijanye n'incancu dukurikiza ibyigo biba byarakozwe hama bikemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rigeje amagara y'abantu ku isi. Ariko rero igihugu cyose kiraheza rero kigafata intumbero mw'ubwo buryo bushobora kuba butandukanye buba bwaremejwe. Nicyo gituma rero mubona yuko bihora bishika ugasanga rero urucanco rushasha twatanguje mu kindi gihugu ugasanga atanguje urwo rucanco, ariko gushika ubu twebwe turashagira ku bana batarakwiza imyaka ibiri bigashira ko mbere n'abakenyezi bibungenze. Ariko rero mu minsi izatuzatura uko uburyo buzaba bubonetse tuzaza turongeramo izindi canco. Ariko rero byose bihavana n'igihugu bikavana n'uburyo ibyo ni ukwita opsiyo igihugu kiba carafashe muri burya bwinshi buba bwaremejwe n'ibishyirahamwe mpuzamakungu ba MS.
Yego, murakoze cyane rwose. Jean Long ikaze nawe.
Miriwe
uherereye hehe hamucuduga ku
Kigali imbere aho gita ku mukuru ngubu niho ndi. None numvise avuga ko hari bamwe na bamwe wenda batemera abana babo kuba bafata inkingo. Ese wenda nimba nk'umwana wenda avukijwe uburenganzira n'umubyeyi we amaze gukura wenda akaba akantamenye yuko izo nkinga tazibonye ese nk'umuntu wenda ukuze akaba nyuma akaza kumenya ko yataje kuronka izo nkingo yasubira akajya kuzifata ko tubona ko hari inkingo ziba zigenewe abana wenda bagenda bafata mu bihe bitandukanye. Ikibazo cyanjye cyarishye.
Murakoze Jean Longue ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Docteur Olivier Nijimbera Kabazo ka Jean Longue mu Rwanda.
Ego nkuko nameje kubivuga gushika utwebwe mu gihugu cyacu incanzo zironswa abatara ahanini abatara kwiza imyaka ibiri. Hanyuma nico gituma tuma dusaba duhimiriza yuko atamwana n'umwe yose kari inyuma kuko nk'ibyo nico kibazo abajije cyuko amaze gukura yaheza akazironswa gushika ubutwebwe ntambwe ntawe turashikako. Ariko rero tugasaba yuko rero ahubwo cyane cyane twohimiriza ababyeyi kugira ngo ntibarindire ko umwana arengerana ariko nyabona aheze aronswe izo ncanco hakiri kare ko n'uburenganzira bwiwe.
Tuvuze kurengerana urabona nk'ubu nka Jean Longue avuze ati izo ncanco ziba zihabwa umwana hama akuza akavuga ati hari incanco batampaye hariho n'ibipimo bagushira ko umuntu agashobora kubona yuko ugura ucanco atashoboye kuronka akiri umwana canke yaruronse yamara kurenza ko imyaka mikenya amezi makenya umuvyeyi akavyuka akavuga ati wa mwana nararengeje ku iminsi 15 narengeje ku mwaka naha bari keraga muganga.
Oya dufate ariho nk'ubu nk'umwiyinduye hariwe rusanje muri Afrika twashimye ko yemeza rimwe n'indwi hariwe amagara y'umuvyeyi n'ibibondo turiko turatanga incanco kuba baracerewe no kuvuga yuko nk'ubu yaracerewe indwi imwe indwi zibiri ubu ntango anasazironswa turafatira kandi karorero nko kuri rya rucanco rutangwa ku mwaka n'inusu gushaka kugira kwize imyaka ibiri tuba turabandanya turumuha atangorana
ntaba yaracerewe cyane.
Ego ntaba yaracerewe turaheza tukarumuronsa kugira ngo nawe ntasigare inyuma.
Joseph Kadze nawe
amahoro Diane
amahoro ahuherere ha mucuduga ku ijambo
ni mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo. Ndamutirize umutumi wa dogiteri
arakumva
akabazo kamwe ko kumubaza ku bijyanye n'urwo ikingo ariho bita mu kirundi ngo ni urucanco. Ese hari indwara umwana ashobora kurwara ku buryo zamubuza gufata izo nkingo zose uko zateganyijwe? Akabazo kanjye karako.
Urakoze Joseph mu gihugu cy'u Rwanda. Yego docteur mikro ni gwanyu.
Yego turamushimiye. Ku bisanzwe incanco ziraronswa abana nivyo ariko nk'iyo dusanze afise nk'agwaye araheza akarindira akabanza agatora mitende na cyane cyane nk'iyo afise nk'umucanwa araheza akarindira mugabo amaze gutora mitende amaze gukira araheza agaca yituye bakamuha incanco bakamusura akamwereka kandi ingene azobandanya akurikiza ikirangaminsi ku ncanco zikurikira.
Urumva aho ni mu gihe abagwaye muravuze ubushuhe nta yindi ndwara yo bihari canke bimwe twita allergie kuko hariho n'imuti bavuga ati uyu muti ukawunwa usanze ufise allergie kuri amoxicillin ushobora kuvyimba bikakumera nabi. Izo ncanco zozo hariho ubwoko bumwe bushobora kumera nabi umuntu bivanye n'amaraso yiwe groupe sanguin mu Gifaransa bivanye n'ingene ameze ku buryo habanza gukorwa ibipimo bitandukanye ku mwana imbere y'uko aronswa urucanco.
Ego incanco turashobora no kuvuga tuti ni umuti mu yindi iyo rero umwana afashe urucanco hariho arashobora kugira ibimenyetso ibyo tukwita dukunda kwita mu Gifaransa manifestation adverse post immunisation. Mu majambo ngira ngo yoroshe ni nka manifesto gondere nka kujya ku imiti yariyo yose ni nk'ingaruka mbi. Izo ngaruka mbi rero kenshi imbere y'uko urucanco rutanguzwa ruba rwarabanje kwemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rigejeho amagara y'abantu ku isi ku buryo ibyigwa biba byarerekanye neza yuko urwo rucanco atangorane nyinshi rutera. Ariko iyo bishitse rero usanga nk'umuntu nk'umwana wamutera urucanco hanyuma akagira ubushuhe ivyo tuba tubizi n'abavyeyi twabibabwira birashobora gushika bamuteye urushinge akavyimba harya bamuteye urushinge ivyo turabibabwira nibisanzwe baheza rero bakavura bisanzwe kuko burya incanco nyinshi ziba zarizwe bihagije ku buryo atangaruka mbi zihambaye zitera
yego kuko abavyeyi benshi bakunze na cane cane nka kera hagati mu gihugu cyo Burundi bakunze kwinubirizo ncancu bavuga ati umwana iyo urumuteye arashuha akamerwa nabi bakagira ubwoba yuko bishobora kuba byo namutera izindi ngaruka ubwo rero murabahumurije ababyeyi
ego cyane turabahumuriza kandi tukabibabwira neza n'ibimenyetso bishobora gushika tukababwira n'ingene bashobora byifatamo kugira ngo bareme bashobore kubimenya hanyuma batandagisha abana atabwoba
twese na Audace nawe ubikaze
baramukije nkaramutse na Dr. Olivier
narakumva
mwiriwe neza
mwaramutse
hama nagira mbaze mwiriwe
bandanya
hama mu gihugu cy'u Burundi turafite incanco guhera ku mwana avutse ubwo nyene kugira ku mezi 18 nagira mbaze Dr. Olivier yuko hoba hariho izindi ncanco zibandanya atari ku mudamu yibungenze gusa Deki to chancho niba zo bazihari mu Burundi byo bavyubahirizwa ko zibandanye zitangwa.
Uherehe gawe das. Bandanye.
Hello?
Bandanye imbere yo kontenda kubaza uti kindi naco?
Ikindi naco niba zo bazihari ku bantu bakuru zo bazidufasha iki? Chancho zambe twaramaze kubifata.
Ijuge Amerika uri kuryumva gutega Odas. Ijuge Amerika uri kurayumva gute aho uherereye?
Yewe ndifunda imviriza ku telefone.
Uri kurayumviriza ku telefone y'inyishuri uraza kwironkera ku telefone nzi ko uri kubaza utari kurumviriza reka muganga kwishura aho uri kurumviriza urakomeza utwumviriza.
Yego sa murakoze.
Urakoze ugira umunsi mwiza Audace.
Watwe.
Yego muganga uri vyinje imbere umwanya ni
gwa. Na bivuze Audace ya bivuze nawe nyene yuko gushika tutanga incanco ku bana batarakwiza imyaka ibiri gushaka batarakwiza imyaka ibiri hanyuma mbere n'abakenyezi bibungenze nabivuze rero yuko inyuma yaho hariho izindi ncanco tutegekanya kuzotanguza mu myaka iza ariko gushika ntabwo turatanguza
ngihongora tomokewe na hakibaza ico kibazo na ce numva ko ashobora kuba atatanguye ikiganiro kuko mwari mwivuze mu ntango za kino kiganiro abatwumva ari mu Burundi tuzoza turagerageza tubasubiramo bukebuke gushika ama FM yacu bayadusubije Oscar Ricardze nawe
mwiriwe neza
yego akabazo canke intererano
ingingo z'abana twebwe nta kibazo mbona bigenda neza hano mu Rwanda so nagira ngo profite dogiteri mubaze kibazo cyerekeye ubushize mwavugaga ko hari urukingo rugiye kuboneka ko kuboneza
Oscar telefone yawe iri kuravuga nabi uti ubushize twavuga ngo
ko hari urukingo rwo kugabanya urubyaro ku bagabo turimo ruragerekezwa mu gihugu cya Kenya nabwo nabisobanukiye neza niba wenda ubwarakoze cyangwa hano mu Rwanda ruzajya nagira profite dogiteri
ivyo vyavuze ivyavugiwe hehe
kuri radio
reka twumve doktori cyangwa bivuga ko ubwanje nibwo niho nkivyumva
narabyumvise uko mpora mbakurikirana
urucanco atari guca burundu uruvyaro rw'umuntu
oya ni kubagabo ibyerekeye ngo n'amavuta usiga ku igitsina cy'umugabo sinzi ntabwo mwabidusobanuriye neza
reka duhe ijambo doktori
okay
reka duhe ijambo doktori sinzi ko aya makuru hari ico mwaba muyazi ko muganga
oya najewe nubwa mbere ndabyumva n'abandi ko ndabeshya
kuko ubundi uburyo bwo gutandukanya imbyaro harajamo incanco burya niyo haba ari ku mugore
oya aho nibaza ko ngira ngo ni ikindi cigwa
kitajanye n'ibijanye n'incanco n'uburyo bwo gutandukanya imbyaro gusa bisanzwe ubwo tuzosura turondere umwanya wundi n'ababinonosoye baze batubarire inosa ikaze nawe
oke cyane Diane muraho neza
turaho turashima
kwiseza kuzwe
iteka ryose ngira niko baca bishura. Eh.
Murakoze.
Yego.
Ndashimira n'umutumirwa. Ariko ndi hano I Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima. Aha nari mfite ikibazo. Nashaka kubaza umutumirwa ese ko bavuga ngo abagabo ngo ntibashobora ngo kwiteza inkingo za burundu ngo kugira ngo wenda batazagira ikibazo, mbese babona ari cyo kibazo cyatuma habaho kudakomeza kubyara cyane gukomeza kwiyongera
Innocent. Ariko n'ubu nawe udutware mu byo gutandukanya ibyaro twari mu by'incanco.
Sorry, murakoze.
Twari mu by'incanco ngira ngo mwutandukanye ko incanco nk'uko Dr. habivuze bitandukanye n'ubwo buryo bwo gutandukanya ibyaro.
Murakoze cyane kunkosora. Ni byiza burya urukingo iyo umuntu aruhawe hari indwara nyinshi zishobora kumurinda. Nta kuntu rero buri wese nyine yagakwiye kumva yuko incanco ari ingirakamaro kuri buri muntu wese. Murakoze cyane rero nkaba niyo ntererano nari mfite.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda.
Yego, namwe murakoze namwe.
Yego, muganga, turiko turasa nk'abagereza guheraheza kino kiganiro tukivugana hagati mu kiganiro. Mwari mwavuze ibintu by'uko ivyigwa mwakoze mwasanze 85% by'abana baracandaje mu gihugu cy'u Burundi. Muri ivyo mukifuza yuko mwoja kuri 90% ariko bishobotse mu kanarenza. Mu vyo mwatubwiye nk'intambamye harimo idini gusa. Hari ibindi vyo babibera intambamye rucanco ku bana atari idini ry'ababyeyi babo?
Ego, murakoze. Ego, mu kigwa twakoze mu mwaka w'2018 twasanze hariho n'ibindi bituma. Na cyane cyane twasanze yuko iyo inyigisho zitatangwe bikwiye bishobora nabyo biri mu bituma hari abana batahita ngo baronke incanco ku gihe cyangwa imbere ugasanga ntibazironkejwe. Hakaba n'ibindi rero dusanga hariho ngira ngo nk'ibijyanye n'aho umuntu asanzwe abaye, tukabona yuko hariho nk'abana dusanga baba kure cyane y'amavuriro bigaheza bigatuma bataronswa incanco. Aho rero nongera ko bimwe navuze yuko hariho rero n'iyindi migwi bivanye n'ukwemera kwa ibyo bemera navuze abajya abayoboke ba Zeriya n'abandi bita abasohoke. Dusanga bo batitabira na gato ibijyanye no gucandagisha abana.
Hanyuma ikibazo cy'uburyo ntikijamwo incanco ni kwagusa ngaho mu gihugu cy'u Burundi?
Ego, mu gihugu cy'u Burundi incanco zitangwa kuri gusa, ariko tuvuze ko zitangwa kuri gusa ni kurya zigenewe nayo ubundi bwobwo ziragurwa kuko leta iratanga amahera menshi cyane rwose kugira ngo ziboneke yifashishwe n'abasanzwe bafasha u Burundi.
Ariko ku mwana wese yaba uwifise yaba utifise urucanco aruronswa kwa gusa?
Yego cyane. Yego cyane.
No ku mavuriro yigenga canke ni ku mavuriro ya leta
hose haba amavuriro ya leta canke amavuriro ajya bita confessionnel yegamye amasengero canke ku mavuriro yigenga aba atanga urucanco hose zitangwa ku buntu ku bana.
Ndumva ntacitwazo yuko umwana yo kwimura urucanco ngo nuko ababyeyi biwe badafise amafaranga. Turase na Boniface ku yindi murongo wa telefone. Boniface Cards,
murakoze cyane.
Muherereye
mu Rwanda Nyamagabe.
Kabazo canke intererano
icyo nabazaga ndumva bakigarutseho cyane, ariko nashima kubwo icyo kiganiro cyane cyane abavuze ko n'abadafite ubushobozi bageraho. Rwose nabashimira cyane.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Yego, namwe.
Hanyuma hariho imirwi itandukanye gamuganga Olivier kera canke ngira ngo naho mvuga ngo kera nko mu myaka 5 iri nyuma yakomeje kuza imbere mu batitabira incanco gusomba, aho onye twovugamwo nk'umurwi w'abasangwa butaka, byifashe gute muri kino gihe?
murakoze ibijanye n'abasanga butaka mwico cyigwa cyarekanye neza yuko hariho uburere bwinshi twasanze mbere abana baronse cyanjo neza ariko hariho kandi n'utundi ture tumwe dusanga bivanye nuko batabaronkejwe inyigisho bikwiye dusanga ari abana bataronkejwe incanjo nk'abandi ugasanga bakiri hagati ariko muri rusange twasanze icyo kiba kirekana neza yuko abasanga butaka baronkejwe inyigisho baritabira neza cyane ibijyanye n'ubucanzi n'ugucandaraga
yego aha turiko dusa nk'abasozera sinzi ico mwubwira impande zose baba abavyeyi baba abari mu gisata c'amagara y'abantu bakira abo bana baba n'abandi bose mufatikanya kugira ngo urucancu ruzorinde rushikira umwana ahereye hose hava mu gisagara no hagati mu gihugu
murakoze ego twebwe ngira ngo kacakaba nakanya ko gutera kamo abo bose basanzwe badufasha cyane cyane duhere ku burere bw'ubuvuzi basanzwe badufasha cyane kuko burya twebwe ibijyanye n'incanjo biri mu bikorwa bya misi yose bikorerwa mu mavuriro na cyane cyane amavuriro mato mato turaheza rero tugasaba yuko kuko baraheza nibo baronsa inyigisho bajya bakira abantu ku munsi kugira ngo babafashe baronsa inyigisho ibijyanye n'ingene bakira umuntu ingene bamutunganiriza neza ku gihe kugira ngo ntihagire umwana n'umwe yohava agenda ataronke incanjo kandi hageze nimwe twita mu rurimi rw'igifaransa les opportunités manquées turaheza rero tugasigura yuko nk'umwana nahabaje azananye n'umubyeyi umubyeyi aje mu bindi baheza bakamubaza umwana imyaka yiwe bakamubaza yuko yaronkejwe urucanjo basanze ataronkejwe bikwiye bagaheza rero bakamuha incanjo aba ziba zigeze kugira ngo azironse hanyuma ababyeyi nabo tukabasaba rero yuko bo kujukira ibijyanye no gucandagisha abana ntihagire ubuvyirengagiza na cyane cyane hariho agatabo ikaronswa umukenyezi kuva yibungenze gushika imbere yari ibarutse kagaheza akakoresha gushika umwana shika imyaka 5 ahubwo gatabureka arafata cyane gose umubyeyi kugira ngo kaze karamwibutsa amatariki yageze kugira ngo ntahave acerego cyangwa ngo asibe gucandagisha umwana ahubwo gatabwe tukabasaba yuko bakabungabunga bakaza baragakoresha kugira ngo kaze karabibutsa iyo hageze ko umwana bamujyana kumucandagisha
kandi ako kamo kagategwa impande zose ko muri kahise bakomeje kuvuga ko na rimwe mu bituma umubyeyi ashobora gucika intege mu gihe bari muri byinshi ari kumenga ico gikorwa cahebe wapfasoni gusa abashingantahe nabo bagasa nkaho umenga nibasinda bibazwa ku ncanco z'abana
ego murakoze cyane gose muravuze ikintu gihambaye cyane abagabo burya muri rusangi n'ibyigwa byarekanye neza kusanga kenshi batashotse bitaho cyane ibijyanye n'amagara y'abana mbere amagara yabo batunze turabahimiriza rero yuko bwo kwitaho ibijyanye n'amagara y'umuryango muri rusangi ariko na cyane cyane ku bijyanye n'urucanco bagafasha kuko twasanze nk'iyo umufasoni yafatiriwe cyangwa agwaye muri icyo gihe n'umwana naheza ngo bamujyane kubaronka incanco aho rero ni ukuvuga yuko ahani rwa ruhara rw'umuryango umukuru w'umuryango muri rusange kugira ngo nyabuna umwana biteho amagara yiwe biteho ibijyanye no gucandagisha umwana
ego Dr. Olivier Nijimbere muramutswa umugambi w'UPV programme élargie de vaccination mu gihugu cy'u Burundi ujeje vy'incanco mwakoze cyane gose kuri kano kanya mwahaye ijwi ry'Amerika ejo nitwongera kubitura muzo tugamburukire nk'uko mwabikoze
ego cyane turabashimiye namwe kuri kano kanya mwaduhaye n'ikindi gihe nimwasubira kudutumira tuzaza twitane
murakoze cyane gose Dr. Olivier Nijimbere Generaline ndemesheje muri sanga y'uno munsi na Lidiane nahazwe nafatikanije muhinga bw'ivyuma na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma na ingenieur habari kumwe mwakoze nshuti bakunze kudutega amatwi abatereye ivyumviro namwe bwe mwakoze ikiganiro cyose mushobora kongera gusubira kucumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ibiganiro vy'ijwi rya Amerika mu kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC birakomeje akaririmbo ni umwana n'umutware na ka François Xavier Ngarambe
bagasiga maguta abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kiru